mubandanya mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika I Washington DC. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwe mugitangura kutwumva ndetse namwe mwatanguye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ndi kumwe na Aloise Bigirimana nije ndongoye ibi biganiro byo muri aka gatondo. Uyu munsi ni ku wa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini, mu nyuma tuza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara kibanda ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi. Amakuru avugwa ku Burundi ku munsi wa gatanu niho hatanguzwa isekeza mu ntara ya Cankuzo cyo gusigurira abanyagihugu ibiri mu ibwirizwa shingiro rigiye guhishirwa imbere y'abanyagihugu kugira baryemeze canke barihakane. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Burundi Fidel Dantoine Nsabimana niwe yakurikiranye ibyo bikorwa.
Ni inama yari yararitswe bikomeye kuko n'abari baje kurema isoko bahamagariwe kubanza kuja gusobanurirwa ibiri mu mugambi mushasha w'ibwirizwa shingiro. Umushikiranganji ajejwe ibikorwa vya leta mu Burundi Jean Bosco Ntunzwenimana niwe yari yaje arongoye umugwi wa leta wari waje muri ivyo bikorwa. Yatanguye asigura ivyahindutse bikuru bikuru.
Aha ibishasha nuko abenegihugu bategerezwa kwitunganiriza ivy'igihugu no kwitorera indongozi biciye mu matora, kugira ejo amatora niyagaruka bazi kubera azoba bashimishije bongere babongera.
Aha yashimikiye cyane ku vyahindutse ku burongozi bwo kwisonga ry'igihugu
kujyanye n'urwego rw'umukuru w'igihugu. Akaba haza umukuru w'igihugu icegera ciwe n'umushikiranganji wa mbere icegera n'umukuru w'igihugu bakazoba badasangiye ubwoko n'umugambi n'umukuru w'igihugu. Ikindi gishasha ni uko urwego rw'umukuru w'igihugu uzotorwa uzomara imyaka indwi n'amashingamateka nayo ikazomara imyaka itanu kugira nizohatatugwa muri wa mutezo twatsi kugwa mu 2015 aho bamwe batashaka amatora bashaka yuko inzego zisenyuka hacyaba icyo bita disisiyoneri, ni ukuvuga n'iyo myaka ibiri hazaba hari indi nama nshingamateka yatowe ku buryo hari ikiba haba hariho urundi rwego rushasha gufata ibibazo mu ntoki.
Naho ku bijanye n'amanama mpanuzwa jambo y'amakomine canke y'imitumba bavuga ko atakizohinduka ku bijanye n'ubumenyi abitoza baba bafise. Abari bitavye iyo nama hari ababibona ukundi nk'uno mugabo yasabye ijambo.
Mwatubwiye ko komine izorongorwa na musitariheri, ubu bavuga yuko komine irongowe n'inama ya komine kuko amaferavise ni bijanye n'ubumenyi bwa musitariheri kuko zitumvise aho bazogarukira ku bijanye n'amashuri ya misitariheri. Ariko bituma nako nifuza yuko n'imiburiburi misitariheri muri icyo gihe yoba afite amashuri ya kaminuza. Murakoze.
Ku makenga yiwe Terence Ntayiraja, umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho zo gukunda igihugu mu bushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu akanawuvugira, yagize ati
musitanteri ari umuntu elu niyo yoba adafite amashuri maremare afite abakonseye tekinike bize bafite egisperiyanse n'iki barakora. Hari bamwe bakuza dufise batize amashuri maremare mu bw'abatwara neza batwara ibikuru bikomakomeye niwo fata nk'undi ufashe anze muri senke. Hari abantu benshi barababujije kuca mu mashuri baca baja nyene nuze guhabuzaga demokrasi ucuci kubabwira ngo ari aya mashuri nayo mashuri bayigira hehe.
Icegera cy'umukuru w'igihugu ibwirizwa shingiro igiye gushyirwa imbere y'abanyagihugu ritegekanya ko yoba mugambwe udasa n'umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere ndetse nibahuze n'ubwoko nabo babiri. Umushikiranganji Jean Bosco Ntunzwenimana asanzwe ari umuhetsi w'intara ya Cankuzo yavuze ko icegera cy'umukuru w'igihugu ashobora no gutorwa mu batoye ku mutumba w'ucankuriya. Icyo naco cyazazaniye abakuru b'imitumba bari ngaho naho cabahimbaye.
Mwigeze kuvuga ko umukuru w'umutumba hazogera igihe agenda kuba icegera cy'umukuru w'igihugu. Aha rero abakuru b'imitumba aho bica biriya ka eba iteriye hanyine bararindiri ikintu baranashaka kuba beda abakuru b'imitumba benshi kusanga nta mashuri banonosoye bazogenda kuba icegera cy'umukuru w'igihugu ata mashuri bahise. Murabizera rero kugira ngo bakarishe ubwenge.
Muri cyahinduwe muri iryo bwirizwa shingiro nk'uko biboneka muri iryo ni ibijyanye no kunganisha ibiharuro mu nzego zitandukanye zisunzwe amoko y'abarundi mu Cankuzo. Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi ry'Amerika.
Tukivuga kuri ryo bwirizwa shingiro nyene ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya riragabisha leta y'u Burundi kuri iyo ngendo yatanguje ku mugambi wo guhinyanyura ibwirizwa shingiro ko bishobora gutera matati. Mu itangazo ryasohowe n'umuvugizi wawo kuri wa gatanu, uwo muryango uvuga ko biciye ku bintu twigoro turiko turakorwa mu biganiro by'amahoro, kandi ko bishobora gukuraho n'ingingo zikomeye zumvikanywe ko mu masezerano y'amahoro y'Arusha yo nkingi y'amahoro n'umutekano mu Burundi no mu karere. Umwe bwa Buraya buributsa berwa n'amatati mu Burundi, cyane cyane leta y'u Burundi kwerekana ubushake muri iyo nzira yo gutorera inyishu injyane za politike mu biganiro birongowe n'umuhuza Benjamin Mkapa. Uburayi butangaza ko ibiganiro biherutse Arusha ku Burundi atakiboneka ababyitavye bashoboye gufundikira hamwe. Tuve mu Burundi mu Rwanda, naho inama nkuru y'umugambwe uri ku butegetsi FPR Inkotanyi ejo ku munsi wa gatanu yarabandanije i Kigali mu Rwanda. Abari bakoraniye muri iyo nama baganiriye ku buryo u Rwanda rwobandanya rutera imbere. Ibindi kuri inkuru dutega amatwi mugenzi wacu Eric Bagiriwe ubusa i Kigali.
Ku munsi wa kabiri w'inama nkuru y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi, abarwanashyaka kuri uyu munsi bunguranye ibitekerezo by'uburyo iterambere ry'u Rwanda ryakomeza gusagamba mu yindi myaka 30 iri imbere ndetse no kurengaho. Iyi nama iteraniyemo abatari bake mu rubyiruko, abafata ijambo barahuriza ku kubejo hazaza h'u Rwanda hagombye gushingira ku rubyiruko, baranareba uko imibanire y'u Rwanda n'amahanga ihagaze. Madame Louise Mushikiwabo, umuvugizi wa guverinoma icyarimwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yari muri ibyo biganiro bya none. Yasobanuye uburyo nyuma y'igihumbi 1994 u Rwanda rwakunze kunyura mu bihe bitoroshye. Aravuga ko imiryango mpuzamahanga itegamiye kuri leta ndetse n'ibihugu bya rutura bitigeze byifuza ko u Rwanda rwageraho rugeze mu iterambere, agashimangira ko u Rwanda rwakoze ikinyuranyo.
Bumvaga ko byanze bikunze u Rwanda rudashobora kugera ku byo rwifuza kugeraho, u Rwanda rugomba gutega amatwi rukumvira rukagendera mu nzira bo baduhitiyemo. Nkaba nifuza no kuvuga ko muri iyi myaka myinshi tunyuzemo duhora mu ntambara ziraho za raporo za buri gihe, abaturanyi, ibihugu duturanye, ibibazo bibayeho bikitirirwa u Rwanda, ziriya n'intambara tuzakomeza kugira kandi zidakwiye kudutera ubwoba. Kuko twebwe nk'igihugu twifuje kubaho uko tubyifuza. Uko twifuza kubaho ntabwo bijyanye n'icyo ibihugu bikomeye ndetse n'abandi bafite agatugu hanze aha bo batwifuriza. Ni ukuvuga ngo u Rwanda tumeze nk'aho duhinyuza ibyari bikwiye kuba biriho.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma yagarutse kuri bimwe mu birego u Rwanda rwakunze gushinjwa n'amahanga, kandi yizeza ko bitazigera biruciye intege.
Havaho kimwe hakaza ikindi, myaka ibiri itatu hakaza indi raporo ikavaho, hakaza mapping report ikarangira, hakaza M23 ikarangira, hakaza indege ya Habyarimana ikarangira, hakaza ikindi. Rero ibyo ni ibintu bijyanye n'amateka yacu bidakwiye kudutera ubwoba, ahubwo bitanakwiye kutubuza gukomeza inzira twebwe twiyemeje kunyuramo mu Rwanda.
Nubwo abari muri ibi biganiro by'ishyaka FPR Inkotanyi bakunze gutunga agatoki ibihugu bya rutura kuko banyirabayaza nabo gutuma umugabane wa Afurika udatera imbere, nabo ntibabuze kwitunga agatoki, barashingira ku makimbirane adashira hagati y'igihugu gituranye n'ikindi ku mugabane wa Afurika.
Ndetse natwe tuvugishije ukuri, nkatwe ibihugu bya Afurika ugasanga hari amakimbirane adafite impamvu n'imwe yo kubaho hagati y'ibihugu byacu. Ugasanga ibihugu bikwiye kuba biri hamwe bikoze block bituranye, aho kugira ngo birebe akazi gafatika gakwiye guteza abaturage imbere. Ibihugu birahari cyane, si ku mugabane wacu gusa n'ahandi birahaba. Tu politike two munsi y'inzira turaho, aho kugira ngo umuntu ashake ibintu bizima ugasanga igihugu kirashwana n'ikindi wayoboye cyo bapfa.
Kuri iyi ngingo minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyarimwe n'umuvugizi wa guverinoma mu Rwanda aravuga ko u Rwanda vugira rugomba kugendera kure y'icyo yise udupolitiki two munsi y'inzira.
Icya mbere kurwanya niyo reputation abatifuza ko Afurika itera imbere badushyizeho, badushyizeho ituma tutabasha kwihuta nk'uko dushaka kwihuta, cyane cyane mu bijyanye n'ubukungu. Ni ukuvuga ngo kugira ngo dushyire ingufu zacu hamwe, to weigh with the weight, ntabwo ushobora gufunga imipaka ngo uyifungire umuturanyi wawe, nurangiza uyifungurire ibihugu bya kure ubuzindege y'igihugu muturanye kuza mu gihugu cyawe ujye mu bihugu by'abara uzana indege zaho zizaho ngaho.
Izi mvugo z'uyu mutegetsi zirasa n'izica amarenga y'uburyo imibanire y'u Rwanda na bimwe mu bihugu bituranye yifashe kugeza ubu. Madame Mushiki wabo aravuga iby'amakimbirane y'ibihugu bituranye ku mugabane wa Afurika mu gihe kuva mu 2015 na magingwa ya imibano y'u Rwanda n'Uburundi ikomeje kuba ndanze. Ni nacyo kimwe n'u Rwanda na Uganda muri uyu mwaka usoza 2017 hakomeje kuvugwa icyuka kibi mu mibanire y'ibihugu byombi byakunze gusangira kabisi n'agahiye. Ibi biganiro nyungurana bitekerezo biri kubera mu ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi kurejo hazaza h'u Rwanda. Umukuru w'ishyaka icyarimwe n'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame arasaba ko bitazaba amasigara cyicaro.
Ngira ngo icyo twabivanamo ari abato bari hano ari abari mu rugero rwabo ntibigasigare hano, byatuviramo mbaraga ki tukabiheraho nyine tukabivanamo isomo ibyo twumvise byari bifite ishingiro bikadufasha no mu mitekerereze yacu no mu mikorere yacu, noneho tukabibyaza umusaruro bikareka kuba ikiganiro gusa twaganiriye ikarangirira muri isare tugataha.
Iyi nama nkuru y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi biteganijwe ku isoza ryayo rihurana n'isabukuru y'imyaka 30 rimaze rishinzwe. Ni nako kandi hitezwe amatora y'abategetsi bakuru b'ishyaka kuri uyu wa gatandatu. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Turashimiye bagenzi bacu Fidel Antoine Nsabimana mu Burundi na Eric bagira ubusa mu Rwanda. Utugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Mwiboneza nshuti muteze amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika risamye ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ivyo nabateguriye uno munsi mu ncamake.
Dusaba n'ukuri batugira imbere baduhe imisegetera turabe yuko iyi noheri twayitangura n'ukuri dufite imisegetera mishasha, kuko urabona tugiye kwinjira mu mvura nyinshi ibiziba biguma biteze ngaha impande y'inzu bigiye kudutera ingorane cyane.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo avuga ko ikibazo cike na imisegetera kiri kugituma malaria igwirirana. Iyo nkuru iri muzo duhava tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ijwi rya Amerika. Ikiganiro cacu no musi tugihere mu makambi tubabwira ikibazo cike na cimisegetera mu ikambi ya Rusenda iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingwara ya malaria yatanguye kwizizira Abarundi bahahungiye nkuko muvyumva muri nonkuru ya mugenzi wacu muri Kongo Vedaste Ngabo.
Ubukene bwo kutagira inzitiramibu bugenda bugaragara mu nkambi yo mu Rusenda bwatewe ahanini n'uko hari impunzi zitahawe inzitiramibu, izindi zikaba zimaze gusaza, ndetse hakaba hari n'impunzi zigenda zigurisha inzitiramibu ku bantu bari kubaka amazu. Biri mu byatumye abagwayi ba malaria barushaho kwiyongera muri iyi nkambi nk'uko twabitangarijwe na muganga Lumona Aomba Prosper uyobora ikigo nderabuzima cya Rusenda. Avuga ko mu kwezi kwa 11 k'uyu mwaka bakiriye abagwayi ba malaria 3,278. Ubukana bwa malaria muri inkambi bwemezwa kandi n'impunzi z'Abarundi zaganiriye n'ijwi rya Amerika ubwo zari ku kigo nderabuzima cyo mu Rusenda zaje kuvuza abana.
Ikibazo cy'umusegetera ni kuvuga imisegetera yose yarabu yaraheze imibiguma ari myinshi. Utwaye umwana kwa muganga baramufata malaria bakaca baguha paracetamol amadiakine paracetamol bakaca bakandikira ngo ugende ku farumasi yo kuyigura kuko abantu bivuza kubera malaria ari benshi. Paracetamol hazo mugabo malaria umwana mu kwezi avugwa gatatu kubera malaria.
Imibira y'abana mwijoro cyane mbere gushika aho najyama ndarandagenda hejuru y'abana niko nakoma umusegetera waratabaguritsura hera natwurahera ubu turaruko umwana aragwara malaria wagenda kwa muganga bakamufata umuriro w'ibipimo 40 41 umuti kugira bawuguhe bakakwandikira kugenda kugura kuri pharmacy.
Cesarien Nyabyenda agaragaza ko kuba gifite inzitiramibu zishaje zitagifite ubushobozi bwo guhagarika imibu biri mu bituma bahora bagana ibigo nderabuzima aha akabasaba ishyirahamwe rya seri ko ryabaha imfashanyo y'inzitiramibu kugira ngo bagwanye iyi ndwara ya malaria igenda ibibasira
dusaba n'ukuri batugira imbere baduhe imisegetera turabe yuko iyi noheli ko itangura n'ukuri dufite imisegetera mishasha kuko urabona tugiye kwinjira mu mvura nyinshi ibiziba biguma biteze ngaha impande y'inzu bigiye kudutera ingorane cyane mudusabire imisegetera kabisha musizemo n'inguvu
Emmanuel Ntirampeba aserukira imvuzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko iki kibazo cy'ubukene bw'inzitiramibu kigiye kubonegwa umuti kuko bamaze iminsi babisabisha mu bayobozi ba HSN
nihimiriza twogira mu kubumvisha yuko malaria yasaze ari bitegwa n'iyo misegetera ari mike ariko ibyo by'ukuri birakenewe kandi nanje nariko ndakora ibishoboka byose nariko ndarondera abantu muri HSN ndabibutse ko nkuko twaheruka kubivugana mu mbonano twatwagiranye n'warajejwe biro ya CNR y'imboko akatwemerera yuko misegetera bagomba kuyitanga vuba noneho kubiyibutsa kugira ngo babishyire mu ngiro byasaba ko babikora muri umwaka utaranahera kuko imibumbona yabaye myinshi cyane n'imvura yatangiye kugwa ibiziba bica biba byinshi amazi ateka
si kibazo cyonyine cy'inzitiramibu gihangayikishije izi mpunzi zigana ikigo nderabuzima cyo mu Rusenda ahubwo zifite n'ikibazo cy'uko hari igihe zivugwa indwara ya malaria batayipimye kubera ibipimo biba byabuze
namuzanye kare afashwa no kudahwa murira ari mwinshi ndamuzana amaze kumira ndiganira abaganga ariko nta gipimo bamushyizemo bapfe kumwe imiti uko nyene sinzi ngo ni malaria sinzi ngo ni kino yamwe imiti ya malaria gusa nta n'igipimo bamushyize ntibamufashe amaraso ntibamufashe umuriro eka ngo umwana yarafite umuriro mwinshi
tubamenyeshe yuko mu rwego rwo kugwanya malaria ibigo nderabuzima byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bijya bitanga inzitiramibu ku bagore batwite n'abana barangije inkingo kuko aribo bakunze kwibasirwa na malaria hedatse ngabo kugizwe ijya Amerika mu Rusenda mu ntara kivuye amajyepfo
Amakuru avugwa mu Burundi naho inyuma yaho umuryango wakomeza uvugiye ko Burundi budashobora kwakira inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta b'uwo muryango ubu wisubiye ko hari intumwa zakomeza ziriko zigendera u Burundi zemeza ko iyo nama izobera mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa kane umwaka uza wa 2018 umenyesha amakuru wacu i Bujumbura Eroje Wirikaneza yacijya nino ino nkuru
izo ntumwa zakomeza n'indwi zashitse Bujumbura mu gatondo ko kuri uyu wa kane Muganda kazi Martha Elimu azirongwa yemeza kwa takekeranya ku Burundi bwiteguye bihagije kwakira inama igira 20 y'abakuru b'ibihugu na mareta bo mu bihugu bigize uwo muryango
As you all know we are preparing to hold the policy organs and staff
Nuko mu bizi mwese turi ko dutegura inama y'abakuru b'ibihugu na mareta Ni inshuro ya gatatu rero tuza kuganira no kumvikana n'amakomite atandukanye ngategura inama nibaza ko Burundi bwiteguriye bihagije kwakira inama nibaza
I think I can confirm. Yes, I can.
Mu kwezi kw'indwi mu mwaka munyamabanga mukuru wakomeza Sindisongwenya yari yandikiye umushikiranganji w'ubudandaji w'u Burundi avuga ko iyi nama yakomeza idashobora kubera mu Burundi Ngwenya yari yemeje ko u Burundi butagize imyiteguro ihagije yo kwakira inama y'inzego zakomeza abakuru b'ibihugu n'amareta hamwe n'abatambukanyi babo umunyamabanga mukuru wakomeza ahanini yatanga uturorero tutuzu twasurw'umwe tudakwiye ku bantu bose bo kwitabye iyo nama amahoteli atari ku rugero rushemeye ibyumba biberamo amanama bidakwije ibisabwa n'amategeko imiduga yabubahwa cyane cyane abakuru b'ibihugu itigeze yerekanwa nubwo umugwi yari yarungitse Bujumbura wemejwe kuriho hamwe n'urugero rwa internet rudakwiye ibiro by'umunyamabanga mukuru wakomeza byavuga ko ku bijyanye na internet inama ikeneye n'imiburiburi amamega 20 ariko yashobora kuboneka akaba atarenga 5 Zefereman yatanga twari umugwi w'igihugu uje rero gutegura imanza amenyesha ko abari batumwe ku rubuga barengewe
ivyo vyavuzwe kenshi hari abantu baza bakaraba ibintu hariho n'abandi bavuga abaraba rero sibo bavuze havuze abandi mugabo aba a bari babonye ibiri ibihari kandi mugiageze kubumviriza baremeza yuko nibazo babishye babye yuko u Burundi bukwite ivyangombwa kugira ngo inama yakomeza ishobore kubera ngaha mu Burundi ego ndashobora kuvyemeza ntanyeka inama yakomeza izobera mu Burundi umwakuzi
Mani natanga nagaruka kuturusho inama ifitiye igihugu
inama nkiyo ni inama ikomeye ihambaye ku gihugu kuko ni inama hahuriramwo abakuru b'ibihugu benshi ni inama hahuriramwo abantu baguye mu bihugu byinshi ituma abantu bamenya uburundi uko buri kuko uno munsi ntagiye kuraba uburundi mu binyamakuru bitandukanye asanga uburundi bavuga uko butari mugabo umuntu aje akirabira uko bimeze atagenda avuga uburundi uko yabubonye icyo ni kimwe cy'akabiri usanga haje abantu benshi hama bigacha bituma ibintu by'imigenderanire biba byiza bigatuma kandi amafaranga abantu bafite amahoteli bafite ibisanke biriya bashobora kuruguruka muri cyo gihe haba hari haya manama kubara bari abantu bashika abarenga igihumbi ibihumbi bibiri baza bazanywe no gukurikirana ibikorwa by'iyo nama
Umuryango w'ubutunzi wo guhanahana ibidandazwa wakomeza uhurikiye mu bihugu 19 byo muri Afrika yo hagati hamwe n'iyo mu manuko isoko ryawo ririmo abantu barenga imiliyoni 550 ku mwaka binyiza imiliyari 170 z'amadolari y'abanyamerika nk'uko bitigiriye byo umuryango wizerekana eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
mukanya isase ni nkurikirana urwanurwa ku mbuga ngurukana bumenyi
Cha, bija bije, bira nuganuga kwa nibi,
kani bihu,
goni bihu, kani la ziko me,
muda kupie kwa tarifu,
nivyo,
nivyo,
kasi,
edupingi,
utangiki,
mupingi, wambiri zizwi ya Amerika, ina mesho zibihuha, ikawa inguru imbaho.
Uno munsi inkuru turaca ku mbuga ngurukana bumenyi cyane ivuga ibijanye n'ingene abanyagihugu ku mutumba buheka turi muri zone kazira bageni ya commune Nyanzalake mu ntara ya Makamba mu Burundi bahawe itegeko ryo kwimosha imishatsi bose ivyo ngo kugira abashore kwakira mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza azogendera iyo commune ku munsi wa gatandatu mutino n'ivyo bari byo umenyesha makuru wacu Diane Ndonse ibujumbura yabiducukumburiye
Uko ibintu biri ku mbuga ngurukana bumenyi inkuru sigugwa cyane ni foto iri kwa abanyagihugu benshi bikoreye amaboko batonze inyuma y'umupolisi ahetse inkoho ukuboko kumwe gufasha umukasi ukundi gufasha imishatsi y'umuntu aryamye hasi asa n'uri karatakamba ngo ntamobwe abo rero nkuko inkuru bivuga n'abanyagihugu bo ku mutumba umwe wa buheka muri zone kazira bageni ya commune Nyanzarake basabwe kugira isuku mu kwimosha ariko rero sibo bonyene abajeje intwaro ku rwego rw'intara bavuga ko iryo suku ryasabwe abanyagihugu bose bo mu ntara byongeye buramatari garden y'ukuri avuga ko basabwe kugira isuku muri byose kandi ko atazoba ari rya mbere ako kama gategwa abanyagihugu
dusanze tumenyereye ibijanye n'isuku subwa mbere tuzoba tugize isuku rero kubw'ibyo twebwe nk'abajeje intwaro twarabwiye abamustaneri abashefu de zone abakuru imitumba tubabwira yuko kwitegurira cyane cyane abashitsi twimije kuronka umunsi wejo hejuru y'ibyo minsi mikuru ya Noeli na Bonane tutegeza kugira iyo minsi mikuru dushajije ku mubiri dushajije ivyambagwa bimesuye bafise shasha bazironse hanyuma aho duca aho tubaye rero kugira isuku nibaza yuko atari kosa kandi ntabwo ari itegeko ni guhimiriza abantu kandi guhimiriza ni igikorwa cya minsi yose kandi murazi ko isuku ari isoko ry'amagara meza
nayo kubijanye nuko abajeje intwaro bazobarihira amafaranga abadashoboye kwirihira mu mazu yo kwimosha imishatsi buramatari w'intara ya Makamba arabihakana
ibyo ni kugira ngo bereke yuko menga tubatiko turatwaza umukazo ntabwo ari ibyo na gato twebwe ni intwaro ibereye intwaro rusangi intwaro yatowe n'abenegihugu kuko turi muri demokarasi muraganira mukavugana ukabereka ibyiza wipfuza ko byokogwa nabo bakavuga bati ibi ni byiza ibi navyo si byiza tuba tuvuga tuti umwene gihugu wese ahari yiyemera akunda igihugu kandi yikunda akunda ubugingo bw'ubuzima bwiwe agira isuku guhera ku mubiri ku byambagwa ahabaye naho tuzaturacya twese kuko kino gihugu turimo ni cya twese atanumwe avuyemo
Icyo gikorwa cyo kugira isuku ku mitwe no mu bindi byose buramatari w'intara ya Makamba abandanya avuga ko gihagarikiwe n'abajeje intwaro kuva ku rwego rwo hasi gushika hejuru bafadikanije n'abajejwe umutekano nkuko bisanzwe rero turabasomera ibyo bamwe n'abandi banditse ku mbuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu avuga ati yewe gaye uyu nawe aritwengera gusa ha 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 hari n'uyu yanditse abaza ati mbe kwa abana bo mu mashure babaye Jean Vierize abo nabo bimakamba tuvyite gute hari n'uyu yanditse atwenga ati ha 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 ha, ha. Ubwo nimubesheye abanyenyanzara ke bacu aho mukadira abageni. Tugarukirize kuri uyu avuga ati jewe mbinyanzara ke. Nukuri hari ibintu bidatahuritse ubonye abantu batagira ubuzu bwa sugumwe. Nukuri hari abantu bacafuye cyane gose. Murazi namwe ibijanye no mukibana. Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu. Turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio ya
Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muntahirize abi wacu abakera barakibuka kano karirimbo ka Evode ntaho nankwa ariko murumva yuko umudiho yagahinduye nkiri muri wa mudiho wa kera tukibaza rero yuko aho muri muza kugira weekend nziza na tuno turimbo tugoma tubashemo mu gihe tuzaba turiko tubatahiriza abanye aho baherereye haba makambi haba hagati mu gihugu cy'u Burundi haba mu ntara zo mu Rwanda canke zo mu Burundi ikaze ni gwanyu Diane nahazo nije turi kumwe kuri micro Macbili ya Bero na wari kora shamu tutuzi kimiko mrumpa. Wambile turonse kumrongo ashaka guta ashaka bali Innocent. Innocent amahoro?
Yeko na mahoro.
Mm-hmm. Uherere yehe.
Ndiga mukanyosha mkisaka na shamu kiumbo.
Mukanyosha vugwa makiga Innocent.
Ego mbora ni kere kimese na avi na kapura kakire kako.
Nuguta mngi geranya ahama kukabibu ni kaze kwa chako.
Nitya ni mwili tuko kinye kira.
Ego. Inesa ugasha kakuno musijugi Amerikari gukumbu zande.
Ego mwambele ni ekiete alimori rohero.
Mm-hmm.
Wakabi ni Sergio na oriche.
Mm-hmm.
Na chana aringa muri rohero.
Mm-hmm.
Rekambone n'ubundi yitwa Ana akora kuri Fesinga muri Rohero. Nacha amari batakira mutenga ngaha nyine ariko arakora akazi.
Bose ugacu bifuriza iki?
Nacha ndabifuriza umunsi mwiza nimba hari akaririmbo mwoka mpa gato.
Aka.
Aka akaririmbo ka Gaya mwundi baririmbanye na Rick Ross.
Akavuga gute?
Kitwa Waka Waka.
Waka Waka. Deka amakubira avuze ngo araza kurondera ni yaronka araguha ariko aguze naho habura urwamo.
Oya ntango hanekwe.
Urakoze wirambire kandi ugira umusimiza ngaho onye muri kanyosha ya Bujumbura.
Yego namwe murakoze mugire ibihe byiza.
Mhm. Nshuti bakunze mariko muratwumviriza mwakenuye muhinga bw'ivyuma hariyo Macbile ya Bero afatikanije na Ingenieur Joe. kuri mikronaho ya Liviana Ninahazwe nari mpagarikiwe na mugenzi wanje ejo ni Mukankusi uko turi bane twembe ku izina rya bagenzi bacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda tufurize weekend nziza muranigwe mu byanyu no mu banyu ijuru rya Amerika muraza kongera mu biganiro bitandukanye no mu ndimi zitandukanye zindi Abandanya kutwumva mu masegonde make no kuvuga saa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza buri wa gatandatu